Iyo ngingo yo kubuza abarimyi bo mu makomini y'amabayi Mugina na Rugombo turi mu ntara Cibutoke gushorera umwimbi wabo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari mu nama zakoreshejwe na ba mustandiri ba makomine bamenyesha abo barongoye baba barimyi canke abadandaza ko kuva kuri w'Imana igenekerezo rya 27 kuno kwezi kwa gatatu atakidandazwa na kimwe kirekuriwe kujabuka urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Umuhanuzi wa mustandiri wa komine Rugombo Firmino Habumuremyi imwe mu makomine yafashe iyo ngingo yabwijwe rya Amerika ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira umwimbo protectionisme mu Gifaransa
kwa kugira ngo kebure abene gihugu bo muri komine ya Rugombo birinde gusesagura umwimbo baronse wari wose na cyane cyane na bujya tubona ko isezo ikurikira isezo B kubera ihindagurika ry'ibihe kibonekeza ko atamwimbo tuzova mu turonka.
Abarinyi bo mu makomine ya Mabayi Mugina na Rugombo bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo ngingo abagiye kuhahombera cyane n'abadandaza b'imboga nk'amatomate n'intore ubu batabona iyo bagiye gushorera umwimbo wabo narijya amafaranga bakoresheje aramadeni basabye.
Cyo murima wanje ni ntusi yose y'inyanya zihiye hari haheze iyi ngari nganuye aho geze no munsi nabuze niyo ndabijyana nimba nari nsemo nk'ideni ry'ibihumbi nk'5,000 umva baca bambuwa twasaba rero barabinyene botugururira umuhora nari duye cyo dushorera
cyo bagomba wandere kamba ku miliyoni z'abandi nakopesheje yemwe njya kugura umurima we nona kadenga ngo ubutunga 10,000 harabaye ngomba munge sinemere kamba.
Abo barinyi bo mu makomine atatu y'intara Cibitoka hano rubiwe n'igihugu cy'u Rwanda bibaza ko iyo ngingo yoba ari ingaruka y'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Basaba indongozi z'ivyo bihugu kwicara ico kibazo ihanahana ry'ibidandazwa rikabandanya.
Nosaba leta ko yoba ingene bitugeragereza kagira umwumvikano hagati y'u Rwanda hama umwumvikano wamara kuboneka abari twewe nacu tukagira aho turonse akoyo nk'inyanya ntusi zibi zicazi bora umuntu agacamena kugahinga kandi umuntu we yaravugize ati reka nikonkore ndondere utyo tungabana umujyango ariko ubu nukumena ntabwo nta handi tukizishira.
Ariko umuhanuzi wa mustandere wa komine Rugombo ajeje intwaro n'imibano arahakana kwiyo ngingo itafashwe kubera iby'imigendaranire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Firmino Habumuremyi yemeza ko hari umwimbo w'imboga uzokononekara kubera taburyo buhari bwo kuwushingura. Asaba abarimyi n'abadandaza bo mu Rugombo gushorera umwimbo wabo ntaraza Burundi abahaba bakeneye ivyo vyimburwa.
Ibyo bavyiza yuko igihugu kitosonza ngo turiko turaja kugaburira bindi bihugu byo hanze kubera ko nacyo bituma twafashe ingo yuko izo tomati byo bavyiza ko abazimbuye mu gihe zidashe kugurishirizwa muri komine ya Rugombo yonyene cyane amakomine agize iyi ntara yacu ya Cibitoke buzishora mu makomine agize izindi ntara z'igihugu.
Iyo ngingo yo kudashorera ibidandazwa mu gihugu cy'u Rwanda yatumye kuva kuri uwo Imana abanyarwanda bahora baza gushorera mu Burundi batinjiza ibidandazwa byabo nkuko byemezwa n'abakorera ku mupaka. Ibyo bibaye mu gihe u Burundi n'u Rwanda bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibihugu bihurikiye muri uwo muryango binafitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa. Mu Cibitoke ca Rugombo, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.